Iri ni ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, turi kumwe na Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe Tubane, turi kumwe kandi na nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold, turi kumwe na Minani Herman akura inyungu mu gitegwa tugomba kuvuga ko citwa Jatropha, igitegwa mu kirundi bita ikivurahinda. Nagomba ntangurire kuri Atanaze Mbonimpa ku gashimwe aheruka kuronka agashimwe Energy Globe Award ko muri umwaka wa 2014 yahawe na Fondation Energy Globe yo mu gihugu cya Autriche. Washobora kuducira ku mayange ku vyerekeye ka gashimwe no kugena mwakakiye nicyo kari kagenewe
gashimwe Energy Globe Award amagatangwa ku mwaka utashye na fondasyo yitwa Energy Globe yo mu gihugu cya Autriche. Umwaka rero kahawe ishyirahamwe Tubane turongoye kubera twagize umugambi witwa ikivurahinda mu ntara ya Gihanga. Ugashimwe twakaronkeye Nairobi mu gihugu cya Kenya, duhuye n'abandi bagenzi bacu bo muri Kenya, bo muri Tanzania n'abo mu Buganda bashoboye gutorwa mu yindi migambi yose muri uyu mwaka wa 2014. Nagashimwe rero kadushimishije kubera akamaro abanyagihugu urazi ibikorwa twatanguye uyu mwaka.
Hanyuma tuze rero kuri icyo gitegwa Jatropha, iyi association yanyu Tubane iriko iragerageza gukwirakwiza mu gihugu. Mu minsi yahera twarigeze kuganira ku vyerekeye icyo gitegwa n'akamaro kacu. Nibihe mumaze gushikako, intambwe mumaze gushikako, ni intambamyizo wazikiri imbere mwoshobora kubiducira ku mayanga?
Mu minsi yaheze twaraganiriye mu ntango z'umugambi, aho tugeze rero ubu tugeze mu iherezo ryawo. Tumaze gushikako ni byinshi, urabye abanywanyi bashoboye kugitera mu ntara ya Gihanga, urabye inyigisho twamaze gutanga, urabye akamaro amaze gukuramo haba gukora amavuta no kubiga ikimene bazobikoramo ifumbire mu minsi iza, urabye amanama tumaze kugirisha n'abanyagihugu n'abajeje umutekano bajejwe gukingira ibidukikije, urabye abasingira ikibira cy'imeza cya Rukoko, urabye abajejwe intawaro muri komine ya Gihanga. Maze kugira ibiganiro bitari bike kubereka ingene bokura akamaro kenshi muri icyo kivurahinda. Yaradushimishije rero kugushika uyu munsi, baza ko abanyagihugu ubu bageze nabo gufata mu minwe icyo gitegwa kikabagirira akamaro, kuko baramaze gushora tukabaha amafaranga, baramaze kuronka n'inyigisho zitari zike zijyanye n'icyo gitegwa.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza, tuze kuri nyakubahwa administrateur wa commune ya Gihanga Ndayisaba Leopold. Kubiberekeye na nkuko Atanasi ari kare yabivuga, ndibaza ko ari karagerageza gukwiragiza ico gitegwa mu karere kanyu, n'uruhe ruhara mufise mu kugerageza kumvisha nk'abanyagihugu kuvyerekeye akamaro k'ico gitegwa? Ico gitegwa mubona kigeze he mu karere muyoboye?
Murakoze cyane. Icyo gitegwa kivurahinda mu komune ya Gihanga arakirima, bakaba bahurikiye mu mashyirahamwe. Nkavuga ko icyo ari ikintu cyiza cyane kugira ngo bumvise umugambi abantu banza kubashyira hamwe, binorohe no kubaha inyigisho mbere no kubakurikirana. Hanyuma natwe nk'abajejwe intwaro ntiduhengekanya guhimiriza abenegihugu turongoye kugira ngo batere icyo gitegwa, narijya gifise akamaro kenshi cyane, haba mu gukingira ibidukikije, haba mu kwiteza imbere, mu guteza imbere ubutunzi bw'imiryango, ko wakirimye arashaka kubungukira akakura amahera atari make. Nyuma rero kuzikiri tugerageza haba mu manama tugirisha abarongoye abandi, haba mu manama tugirisha abanyagihugu ku mitumba, bageza kubabwira yuko icyo gitegwa bari basanzwe bakoresha mu gukingira imbibe, bari basanzwe bakoresha mu gushinga uburimbi cyane mu kuzitira ingo, ko icyo gitegwa gifite akamaro ntangere, ko boshobora kukijukira mbere bahagitera n'ahandi, narijya gishobora no kubana n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Mu by'ukuri turiko turagerageza, naho intambamyi zisa n'izihari, tubaza ko ku by'ukuri abanyagihugu batari bake badashobora kumva icyo gitegwa, maze nabo
muravuze izo ntambamyi muzi ducira ku mayanga, izo arizo intambamyi nyamukuru?
Iyi ntambamyi ya mbere ni uko bavuga bati none icyo gitegwa kuko gisa na gishasha, coba icimbuka gute umuntu arimye iyi gitari ushobora gukuramo amahera angana gute murumva ko nizo n'intambamye bizanye no kwigisha keya zisaba kumbura abantu b'abahinga cyane kuba basise ubundi burorero bw'ahandi hantu amaze gutera intambamye yo kubura aho barima kubera ko uraze ku isi ndimwa iguma yaga ivanye n'ibirana by'abantu izo n'intambamye nyamukuru ama akavuga bati none igiciro coco kingana gute mugabo nibaza ko ico n'ubwiye kitoya choroshe kubakuramo ko bonye ibo bigurisha bahubwo birimo amafaranga bahagurisha ibintu bikodwe abivuye mu mwimbo wabo nibaza ko ico giciro coco ba intamba nyinto ya cyane bivanye nuko mu gihe wabarimye umwimbo kaba mwinshi usaba abonye ne ingurira haraye amashabu.
Nawe buhori Madeleine musanzwe muri mwishyira hamwe association abahumure ligerageza kwimbura ico gitegwa ja trofa bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi. Iyo association yanyu ibigejeje hehe kuvyerekeye umwimbu w'ico gitegwa mubivuga kwiki?
Murakoze kumijambo. Ipo twebwe kuri gitegwa nuko twari tubivuga kuva kare. Kandi twese kugufagishika twaragishimye cyane kandi twaragikengurutse icyo twane dusaba n'ubu niba tutabaze indimo zikwiye zebwe amashyirahamwe ari ngaha muri komine Gihanga yamaze gutangura kurima icyo gitegwa cya jotrofa tubandanye hanyuma bazuzana n'abandi babandanye hanyuma mugabo ntibatwinube abategetsi abari ku ntwaro nibaduhe imirimo ikwiye urukoko ruriho barashobora kuduha aho turimira leta ntibuza aho iduha kandi twohatera kandi bikagenda neza natwe inimba ibonetse bubona ko nabone mu muryango hari ikintu cisununuye barazi yuko ubukene buhari hamaze kuboneka amasabuni menshi hakaboneka amabuji amabuji arakenye nk'akarorero nk'ejo ngaho iwacu muri santere Gihanga bavuga ngo nta mabuji ahari amatara yabuze biratugora cyangwa umuntu yirukanga kugura amabuji akabura aho ayagurira ariko tumaze gutangura kuyakora izine yacu imaze kuboneka twoba duhiriwe ari iwacu ni bose birakugorwa reka n'abandi bose mu Burundi twoca duta turafornisa neza kugira ngo abantu baronke icyo gikoresho cyokorwa kivuye muri jotrofa.
Minani Herman mu bantu bakura inyungu muri icyo gitegwa muragurisha ibikivuyemo nk'ayo masabuni mwoshobora kutubwira ukugene umwimbo wanyu mu gukoresha n'ingene uwo mwimbo ungana n'icyo mutegekanya gukora mu minsi iri imbere kugira ngo mwongereze umwimbo?
Yego, murakoze ku mijambo. Urumva ico gitegwa ja trofa kuno twagikunze urumva nuko baje batubwira yuko kivamwo amasabune ikavamwo amabuji eka iravamwo namavuta nyirango yo kwasama mashine ya magrupe bwebwe rero twaciye tubikunda kubera kuko urumva ayi wacu nta gitegwa cyari cegereye abanyagihugu cyambamwo amavuta hanyuma rero ico gitegwa twebwe nkuko nabivuze kare twagikunze kubera kuko naho haba muci icyuma icyo gitegwa kandi iciza cyacyo uragiterana n'ibindi bintu nk'ibigori nk'ibiharage eka ibintu byose bishika hafi atagenda kure cyane hanyuma ikintu cyacyo gitegwa twagikundiye ni uko ugiteye rimwe uko kiguma gikura niko kiguma cyama ciyongera umwimbo kiguma cyama ni igitegwa udatera ubusi ejo ngo usubire ugitera kandi ni igitegwa utera rimwe kikamara imyaka myinshi kiguma cyama icyambere na mbere cyo twagikundiye nicyo. Hanyuma umwicyerekeye cy'umwimbo nacyo umwimbo urabona ko dufise ahantu hatoya twagiteye nka jewe nari narateye nk'ihegitari imwe iyo hegitari imwe rero yarashoboye kuvamwo kubera bwari bwa mbere ibiro amajana ane urabona ibiro amajana ane kubera bwari bwa mbere urumva ntibyategezwa kwama cyane ubu rero niyumvira yuko umwaka ushobora kuronka nk'itoni n'inusu cyangwa itoni zibiri ariko rero ikintu twebwe twari ko dusaba twasaba yuko imashini zibikora ngo zitwegereza none umushinga ntahe mbona impa yaraye atubariye ko imashini tuyiterura tukayitwara tukayiyegereza hari Gihanga ariko bishobotse bozoduha n'iyindi gira kabiri ubwabo n'ibindi nk'uko nari namye ndabisaba twasaba yuko nyakubahwa misantere wacu w'Igihanga yo dusabira ahantu nk'uko twebwe amashyirahamwe twari ko turiyunga kugira tuje hamwe icyo gitegwa cya trofa tugitere ahantu hanini kubera kuko amasosiyasiyo yose twagomba gukorana yo muri Gihanga kugira turabe ko ari ho twokwiteza imbere kuko ama association nayo iyo yegeranye afashanya byinshi akaronka umwimbo muremure.
Tugaruke kuri Athanase Mbonimpa. Athanase, ico cyumviro cabajemwe gute kuba mwahisemmo ico gitegwa ja trofa? Nta bindi bitegwa bindi bihari mwashobora gufata bishobora kuvamwo ivyo muriko muravuga nk'amasabuni, amavuta, reka n'umwavu n'amabuji? Ni kuki mwafashe ico gitegwa ja trofa?
Cyakashatse twagize twasanze ari gitegwa abanyagihugu bari bamenyereye mu gabatatu bamwe ntombere nyamukuru kwari gukingira birasimeza cyarukoko no guha uburyo bwo kwiyungunganya abanyagihugu bahegereye batsindiye ikibira batagikuyemwo ubutunzi burimwo n'ibinyabuzima burimwo mugabo agashobora kuronka isubiriza kugira kibahe umwimbu n'amafaranga. Rero twabibonye mu bindi bihugu aza tugira n'ubushakashatsi baragiye n'ahandi kuraba ingene babikora, haba mu Rwanda, haba muri Burkina Faso. Usanga ni gitegwa koko ikora ahantu hari ubugaragwa nk'aho hasa na mu rukoko, usanga uruzuba ari kwishi nkuko bagiye barabivuga. Usanga ari gitegwa kimara imyaka myinshi kagoza kukirikirana cimbuka uko imyaka ituga ariko cimbuka kandi kajana n'ibindi bitegwa. Muri iyo ntumbero rero twagombye kubwira tuti bitegwa abanyagihugu bafise tubereke tubamura amaso tubereke akamaro muri iyo ntumbero twabikoze.
Nyakuba administrateur wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold bariko baravuga abahejeje kushikiriza ivyumviro vyabo Minani Herman na Madame Buhori Madeleine, bavuga ko ikibazo nyamukuru bahura naco ari uko badafise ahantu hanini hagutse bashobora gutera ico gitegwa canke umwimbo wabo ugashobora kongerekana. Mubona hari inyishi mushobora kuba mufise kuri izo mpungenge zabo mugashobora gufasha kuronsa ahantu hanini bashobora gutera icyo gitegwa kugira umwimbo wiyongere?
Bo murakoze cyane ku by'ukuri intambamye yaho y'amatongo iriho kuburaho dushaka kurima yaguye mugabo nibaza ko nkuko tumaze kongera namanama n'abajeje gukingira ishamba cimeza rya rukoko cyane yensen ku by'ukuri turabona ko ni ishamba rigeramiwe hamwe twoshobora kuwatera ibyo bivura hinda byo tuma kombure tusubiza ishusho nziza iryo shamba cimeza kuko ivyo bivura hinda mu kubisoroma ntibabitema. Nibaza ko nicyo cyofasha mu kurondera handi hantu ushobora kurima. Hama n'ikindi kintu nosaba ku by'ukuri cyo kuraba no kuraba tukagura karere tukaraba nk'amakomine duhana imbibe na cyane cyane nka Mucitoke komine ya Buganda tukaraba komine ya Musimbuzi kere n'ahandi mu kiyaya kuko iki ni gitegwa gikunda kuba ahantu hasa n'ahashushe buke buke atari ahantu hakanye. Nibaza ko gishobora kuba nk'aha mu kiyaya. Hanyuma kandi n'ikindi twosa ni uko abarimyi botahura neza yuko ico gitegwa gishobora kuba n'ibindi bitegwa maze bigatuma atampunge ngo umuntu yobwira agiteye ntandari bitegwa. Hanyuma n'ikindi kintu mbona cyiza cyane cyo dufasha ni ukwiga kurima kijambere icyo gitegwa nk'uko turima umuceri nk'uko ubundi bushakashatsi bukorwa ku bindi bitegwa kugira ngo urime hato maze wimbure byinshi bakarambere kumbure n'ubundi bwoko bw'ico kivura hinda ushobora kwimbuka cyane rwose kuko hari ibihugu bisa n'ibiri imbere cyane mu guteza imbere ico gitegwa kivura hinda tukabifatira kwa karorero maze natwe tukagwiza umwimbo bivanye no kurima kijambere no kutera imbuto zisanzwe zimbuka cyane kuruta.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika. Athanase Mbonimpa mubeyoye irishira hamwe tubane, ndibaza kwirishira hamwe riharanira na cyane cyane ibidukikije. Unabye ico gitegwa ingaruka yacu kubijanye n'ibidukikije nta bibazo gitera, hama kubijanye n'ukongereza umwimbu kuronka ahantu hanini yo gutera ico gitegwa nibihe mwiyumvira? Muri yumvira nko kugukorera mu yandi nk'amakomine ahana urubibe na komine ya Gihanga
umugambi wo kugiteza mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Nyanzara. Igitegwa bikunda mu ntara ya Mayimbo, igitegwa bikunda muri Bugesera, igitegwa bikunda muri iyo ntumbero tumaze kugendera ayo makomini uraba aho biba basanga birahaba kugana n'abajejwe intwaro n'umutekano n'abanyagihugu ibyo twogushyira muri ayo makomine n'izo ntara twavuze. Ikindi gikomeye ni uko twabandanye ubushakashatsi dufatanije n'ibigo bibijejwe kugira turonke ubwoko bwimbuka nzi ubundi barabibonye ahandi muri Burkina Faso. Ni ubwoko dutera mu Burundi ni ubwoko bita Jatropha Kurkas bwahasanze ari ubwoko bushika nk'ijana ku isi. Twarendera rero ubushakashatsi aduha inyishu baza kuzuba dutoye inyishu iyo mpungenge yuko umwimbo utazafunguka gusumbya ubundi bwoko buri kubarakorerwa ngaha mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza. Tuze kuri Minani Herman, muramaze kugurisha ibiva muri ico gitegwa nk'ayo masabuni, ngo tubwira ukugene uwo mwimbo wanyu ukugene muriko muragurisha ivyerekeye biva muri ico gitegwa ca Jatropha, ico mwo kwifuza kugira ngo muronke umwimbo kurushiriza, kugira ngo mugurishe ibiva muri ico gitegwa kurushiriza, nico mwo saba ari nka administrator canke atanazi mbonimpa mwo shobora kubiducira ku mayanga.
Ego twebwe twaragurishije, urumva mugabo nkuko nari namye ndabivuga, iyo igitegwa cyose kiriko cama ubwa mbere urumva kiba kikiri hasi chama bike. Nari navuze je ko nari nashoboye gutera ihegitari imwe kuko ariyo nari mfise, narashoboye gukuramwo ibiro amajana ane, ariko uyu mwaka ndabona yuko byiyongereye kuko uko gikura kiduga niko kiguma ciyongera umwimbo, kuko ariko kigira amashami menshi aca yamari menshi. Ubu rero ndategekanya yuko uyu mwaka nshobora kuronka hagati y'itoni imwe n'inusu canke itoni zibiri. Urumva rero uwo mwimbo uri jewe ndabona kuzobushimishije kuko ndabona ko mu mwaka uza naho bizobandanya biduga, kuko uko kiduga amashami akaba menshi niko cama byinshi. Kandi rero urumva naco ico twagikundira nuko nyene ari giti uguma wamura gusa, atari giti utema ngusubire gutera bushasha. Urumva aho wamuye gikuye ko ibyamwa byose imvura iguye kirasubira kigaca kinaga cyacyonyera kikagira urushugwe kikongera kikama ibindi.
Ayo masabuni mukuramo na masabuni yo kwiyoga canke na masabuni yo kumesa?
Urumva isabune zivamwo zirashobora kuba izo koga, zirashobora kuba n'izo kumesa, zikora byose, ariko ahanini zari izo koga kubera ni isabune z'akamaro cyane kuko zifise ibintu zivura no ku mubiri, ari nk'ubuherehere, ari bisekera bijya by'abana, eka zivura utuntu tw'utugwara twinshi nyine turi two ku mubiri. Hanyuma rero urumva mwene izo ntizari zikwiye kuguma zimesura, ahubwo zari zikwiye kuguma ari izo koga gusa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro k'ijambo abatwumviriza, aho turi kumwe na Athanase Mbonimpa ayoboye Association Tubane ijeje yo gukingira ibidukikije, akaba ari kagerageza guteza imbere igitegwa citwa Jatropha bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi, gishobora kuvamwo amasabuni, amabuji, umwavu, kikavamwo mbere n'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba. Turi kumwe kandi na administrator w'intara ya Gihanga Ndayisaba Leopold, turi kumwe na Madame Buhori Madeline hamwe na Herman Minani. Ngaruke kuri Madame Buhori Madeline, ariko muravuga ko ikibazo nyamukuru mufise mwishira hamwe ryanyu abahumure bagerageza gutera icyo gitegwa ari kutaronka ahantu hanini ho gushobora kugwiza umwimbo wacu, nikihe mwosaba ari Athanase Mbonimpa canke nyakwa administrator wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold kugira ngo babafashe gutuma muronka ahantu hahagije ho gushobora kongereza umwimbo w'ico gitego?
Murakoze cyane ku mijambo, niko nuko twane tubishaba kuva mu minsi iheze, twarabasabye bose yuko aho turimira ni hato kandi tuharima naho nyene turinze kwikoka, harimo abantu batagira uko bari batishoboye, tukarinda kuhakota kuko nta maparsera dufise akwiye. Hanyuma twasaba yuko nyakubahwa mutane azimaze kuturonsa ako gatongo akakadusabira imbere, nawe nesiguyiwe arinda gusaba ariko nadusabire kugira ngo iryo shyirahamwe ryacu tumaze kwishyira mu runani, ubwo runani duce dukorera hamwe twese turi abanyagihanga turi muri komine yiwe, badusabire uwo murima koko tuwurime. Ariko nk'uko nabisabye na jewe harimo abantu tutishoboye kandi dushaje, mwebwe abakuru bacu tuzosaba nyakubahwa Mbonimpa aduserukire aze kutuguranira kanoti kadufasha kugira ngo turimishe uwo murima ukwiye. Duhamagara imashine kojere ko ziriho batuzanire imashini ziturimire, hanyuma tuzobarihe tuzogerageza uburyo bwose bwo kuriha nitwoherana. Nibyo twasaba mutubwire imbere n'itongo ryo twoshyiramo iyo mashine, hama tuzotakamba ntihatobura abagira neza badufasha nka mwebwe nyene mukadufasha kubaka ako gasago ko gushyiramo iyo mashine, kuko Imana yagiye imbere abantu bakayidufasha yaje nka do. Niko twabyumvise mu nama twaherukamwo twarashimiye Imana, none namwe banyakubahwa mudufashe n'ukuri kugira ngo natwe turabe ko twumva ibuzimu tukaje ibuntu. Murakoze
nyakuba administrateur Ndayisaba Leopold, mwashobora kwishura ku byo Madame Madeline Buhori avuze
ku
kuri barira busema kwirumye hato uyimbura bitandi nusha guteza imbere kitego nuko nayivuze nabata ko twamaze gutangura gufasha kugira ngo aharimwa icyo gitego ashobore kwaguka twavuga ze yuko ugifise icyo gitego bya trofa ivura hinda kamaro ntangere mu gukingira ibidukikije nibaza ko amwe y'ibintu twakora neza kandi nabone barabyumva tukagerageza kugitera hatagira ibiti nibaza ko ubyo nafasha nayo mashyira hamwe nayo nyine kuronka handi hantu akorera hanyuma ku bindi nabyo nibaza ko nukubana yatwigisha abanyagihugu na cyane cyane akajyamo n'ibintu by'ubumenyi nkuko nayivuze mu kuturonderera zijya zindi mbuto maze tugashobora kwimbura byinshi twarimye hato mbere tugashobora no gukoresha n'ubundi buhinga butandukanye hanyuma hari n'ahandi hantu tubona tugashobora kurima tudashoboye kuhashyira amazi na cyane cyane tutahavomeye ibindi biterwa twari tumenyereye mu mbarugo bitahafata abantu twoshobora kuhatera icyo giterwa icyo kivura hinda kandi baza ko byadufasha kurima neza isi dufise tukayikoresha ku by'ukuri ugasanga turimbuye kuruta ibyo nibaza ko tubana twiganira kandi nibaza ko na intambwe tugeze ko irashimishije kuko icyo giterwa hamwe twese twokumva akamaro kacyo nibaza ko izo mpungenge zo kuraho tukitera zohera kuko twese twocijukira hanyuma nkacasaba n'abarongoye asosiasiyo tubane ko nabo nyine bogerageza kugira ngo bakimenyeshe n'abandi ahandi mu yandi makomine batarakimenya kugira ngo naho nyine bashobore gucijukira kuko ibidukikije biraba ikomine imwe ntibiraba umuntu umwe biraba twese muri rusange
hama nawe Athanase Mbonimpa wabyishura ko iki
ibidukikije ntibigira imbibe nk'uko nyakubahwa Musantera abisukirije nuko tuzokwegera ayandi mapfuza n'amakomine ibiterwa gikundamwo haba muri bubanza bw'ibitoki bujumbura rirare mu kumoso no mu bugesera bijanye n'uburyo tuba turonse akabiri nuko tuzokwigisha abanyagihugu tubandanya tuba inyigisho zerekeye icyo giterwa na gatatu nuko tuzoza turadodora hirya no hino kugira turabe yuko igiterwa cyofasha mu kuzanira inyungu abanyagihugu cyane cyane mu kwingira ibidukikije no mu kurwanya bimwe bibangamiye ibidukikije mu Burundi no ku isi yose.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza ni Nani Herman akuvyerekeye mwebwe mutanguye kugurisha ibiva muri ico gitegwa ja trofa bita ikivura hinda mu Kirundi kubijanye n'igikorwa cyanyu cyo kugurisha ibivuye muri ico gitegwa ibibazo mufise n'ikihe musaba nka Athanase Mbonimpa ashobora kubafashamwo mu minsi yavuba cyane mu minsi iri imbere
murakoze kintu nosaba umushinga ntahanya kuba Athanase ko nubundi ari basanzwe badufashe yazanye ico gitegwa twebwe urumva igitegwa arakiduhaye twaragiteye ariko rero n'abandi bariko babikenera kugira babitere mugabo ahanini bakabura ahantu hanini babitere ikintu rero nagomba kumusaba nuko yo dusabira akaraba uburyo bwose bushoboka akadusabira kugira turonke ahantu hanini cyane tugitere uwe igitegwa twaragikunze hanyuma umushinga ntahanya Athanase yaramaze kuduha imashini yo kuzoza iragisya kugira twebwe tukikoreremo ayo masabune twebwe nyene n'amabuji hanyuma ikintu twozohava dusaba ariko tubonye yuko byose bimaze kuba neza twozohava dusaba nka kredi y'agakamyonete kugira ize iragikura mu murima ikijana h'imashini zobiri numva ata n'ibindi byinshi no kuri Rwanda musaba ku munezero dufise
arico mubona mwofasha mu bihe bya vuba Athanase
bizanyigisho ni nkuko twabasabye ko baje hamwe bakiyunga bakatwereka aho bazoshyira iyo mashini izakira cyarabonetse cya gatatu aravuze icyerekeye ibintu by'ingurane kugira ingurane abantu baroye hamwe ngo turabonetse rero tuzobana tubiganira n'ababatwara n'abatwara aya mashyirahamwe n'abanywanyi babo kuko twemereje kandi mu minsi ya vuba tuza kumva ibyiyumviro byabo aho bigeze byerekeye kujyanira imashini ibegereye bamenye kuyikoresha bamenye kuyitunganya kandi tuzobaha nuko tuzobereka n'umutekinisi mu mashinisi ashobora gutunganya iyo mashini akaza arabibereka ibintu ikora kanatsena nabo nyine bakaronka umunywanyi muri bo afata uwo mugambi mu minwe twifuza ubu ni uko abanyagihugu twigishije icyo gitego gishyira mu minwe yabo ni ukuvuga mu kugitunganya kuva mu kugitera mu kucyubahiriza mu kugitunganya no mu gukora ibivuye muri icyo tugurahinda dushaka ko umugambi uba uwabo kuko tubaha ubumenyi babaha n'inyigisho bashobora no kubaserukira aho badashobora gushyika cyane cyane mu kwegera abajejwe intwaro abajejwe amatongo kugira bafate akabazo bari bashimye umuvugo cerekeye amatongo mato kugira bashobe gukora hamwe ahantu hanini kugira n'umwimbo wongerekana.
Mwavuze ko iki gitegwa kitavamwe amasabuni gusa n'amabuji hamwe n'umwavu gishobora kuvamwo n'umuyaga nkuba n'amavuta ashobora gukoreshwa mu modoka mwatanze akarorero kabis mu Rwanda itsanzwe ikoresha amavuta avuye muri cyo gitegwa. Ni ikihe mubona mwokora kugira ngo imigambi nkiyi ishobore kwaguka n'amabisi ahandi cyanke umuyaga nkuba uboneke uvuye muri cyo gitegwa? Ndazi ko imigambi iri imbere mugabo mufise mu mutwe mwo bitubwira muri make cyane.
Mbere no kumenyesha cyane uruhara runiniya urugero runiniya amafi cyo gitegwa aba nuko na leta ishobora kwifata mu ngongo kuko tutanze dukorana nayo haba mu batwara abandi haba mu kigo INCN barira n'ayandi makungu dukorana amashyirahamwe ajejwe ibidukikije icyo tumaze gushikako kugira dufate mu mugongo uburyo mu minsi iza nkuko bigirwa n'ahandi habonetse amatongo akwiye nta kibuza agashatse bugufi umunyetsi ashobora kuburondera n'ahandi ngo twagiye tutabirondera ahandi. Ibaza yuko iminsi izoza ari igitegwa gishobora kugira ingirakamaro haba mu gukoresha amamoteri haba gukoresha imodoka haba no muri izo bindi twavuze by'amasabuni haba iminsi zerekeye umwavu izo zose n'ibintu bishobora gushikwako. Igikuru ni uko intambwe twabonye ari nziza kandi n'abanyagihugu bacijukiye kandi bafashije cyane mu kumva uwo mugambi.
Ikiganiro twateguye ngihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika kiyafi kuturangirana umwanya ni muto yamana nashaka nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga ndayisaba Leopold agire cyavuga nimba ari icyo mufise mushobora gushikiriza muri make cyane mbere yuko urangiza iki kiganiro kubijyanye n'iki gitego.
Murakoze cyane. Ikintu cyiza nuko gukurakamo cyane yandi mashyirahamwe murumva ko iri shyirahamwe ari ryo rimwe ryonyine ririko riyagerageza guteza imbere kino gitegwa no gutera akama yandi mashyirahamwe ku by'ukuri asanzwe yitaho ibijyanye n'ibidukikije kugira ngo nayo nyine afate mu mugongo haba mu kugira ubushakashatsi byerekeranye n'icyo gitegwa kugira ngo tubiteze imbere kuko tubona yuko gishobora gufasha haba mu gukingira ibidukikije haba no guteza imbere abarimyi bacu. Hanyuma nkaca ntera akama n'abanyagihugu bose kugira ngo bijukire icyo gitegwa ntibakibone yuko umenya nta kamaro gifise. Hajya nasanze ko kutaja hamwe n'abandi cyangwa utarabira akarokeza ku bandi bituma ugumye inyuma mu bijyanye n'iterambere. Nibaza ko iryo shyirahamwe ryacu asosiyasiyo tubane ritatereza amaso hanze y'ibihugu mu yandi makungu nibaza ko nabona akari gushobora kugira icyo batereye ku bijyanye guteza imbere icyo gitegwa. Asaba ko rero ubushakashatsi kuri ico gitegwa ku by'ukuri bwokomera mbere nkasaba n'ubushikiranganji kurimye n'ubworozi gufata nkama ico gitegwa bagifate nk'ibindi bitegwa kujya bateze imbere ibigori kujya bagira ubushakashatsi ku muceri bagira ubushakashatsi no kuri ico gitegwa maze bashobora kugiteza imbere. Hanyuma abanyagihugu ku by'ukuri bashobora kwisonona bave mu bukene mbere n'igihugu bacunyene gitera imbere. Hasigaye muri make kubandanya dushyira ingufu hamwe na cyane cyane abo turongora abanyagihugu n'ayo mashyirahamwe nyine nkatera kabo mbere n'ikigo INCN kugira ngo byo tumaze iminsi tuvugana kugira ngo babishyire mu ngiro maze nabo nyine tubafashe gukingira ibidukikije cyo kibira cyangwa iryo shamba kimeza rya Rukoko tubafashe kuko twabuze ko ibidukikije bigira imbibe kandi ibidukikije ntibiraba umuntu umwe biraba twese atanu mapfuye inyuma.
Murakoze cyari ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho twari kumwe na Athanase Mbonimpayeboye association tubane ikingira ibidukikije twako tuvuga ku gitegwa jatrofa bita mu Kirundi ikivura hinda kifasha kuvamwo amavuta amasabuni amabuji eka umwavu gishobora no gutanga umuyaga nkuba. Twari kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga nyakubahwa Ndayisaba Leopold. Twari kumwe na Madame Buhori Madeline ari mu bantu bimbura icyo gitegwa cha jatrofa na Minani Herman ari mu bantu bakuri inyungu muri icyo gitegwa mu kugurisha ibintu bikivuyemo nk'amasabuni n'amavuta. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze. Thank you.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.